ni radio Ijwi rya Amerika.
Mwirwe inshuti mwese muduteze amatwi ubu ni samwe n'icyo z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi turi kuwa mbere tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2015 hano muri studio ya 5 muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka nanjye ndabaramukije mbahe ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba
murana ko yahagaritswe kanya gato gacari kugira kugira ngo arengane kuko murazi yuko ari umukenguzi amateka akongera akabari mubigeze kuyobora kino gihugu nibaza rero yuko kwabaye nk'ukwihenda
uwo ni Willy Nyamitwe umujyanama mu byitumanaho mu biro by'umukuru w'igihugu mu Burundi avuga kwifatwa ryahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Nibantunganyo kimwe n'abandi batavuga rumwe na leta ku kibuga cy'indege i Bruxelles inkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato
Tutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Cameroon Cameroon imenyesha ko hari amakinga menshi kubijyanye n'iterabwoba muri icyo gihugu mu gihugu waruka gwasubiriye ku mashuri kuri uno munsi wa mbere itariki 7 z'ukwezi kw'icyenda nyuma yaho bari bamaze amezi atatu mu karuhuko ko muci igihugu cya Cameroon giheruka gufata ingingo zimwe zimwe kugira zikomeze umutekano ku mashuri cyane cyane yari ku muburaruko bw'igihugu hafi y'umupaka na Nigeria yamara abatari bake bashima kwimura abana babo babakura mu karere kari ku mupaka ivyo tubimenyeshwa na Moki Edwin Kindeza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari muri Cameroon Ahmedu Musa umwe umwana w'imyaka 16 numwe mu bana b'abanye Cameroon ama miliyoni bategerezwa gusubira ku ishure kuri uno munsi wa mbere yamara kubwiwe avuga ko adashobora gusubira ku ishure ryiwe riri mu ntara ya Mora hafi y'umupaka na Nigeria kubera ibitero by'ubwihevi by'amabombe bigenda biragigwa muri ako gace tubuse ku intara z'uburaruko bwa Nigeria na Cameroon ariho abagwanyi b'intagondwa za Boko Haram zikunze kugira ibitero Valentine Tame umukuru w'ishira hamwe ry'abigisha bo muri Cameroon amenyesha ko nabigisha batari bake nabo nyene banka gukorera mu ntara zo mu buraruko y'umupaka na Nigeria igipolisi cha Cameroon kigenda gihumuriza urwaruka abigisha n'abavyeyi ko bariko ko bamaze kongereza inzego z'umutekano ku mashure y'uburaruko bw'igihugu mu mwaka uheze Cameroon yugaye mashure 70 yose ari hafi ya Borno intara y'uburaruko bw'igihugu cha Nigeria abanyeshure barenga 100,000 bashizwe mu mashure mashasha mu ngingo yo kubakura muri ako gace karimo abagwanyi barahiye ko bagiye gutera Cameroon kubera iri mu bihugu bigize akaguki bihugu kariko karagerageza kurandurana n'imizi Boko Haram
I Dakar mu gihugu cya Senegal Hissène Habré wahoze ari president wa Chad kuri uyu wa mbere yagejejwe imbere y'urukiko ku ngufu nyuma yuko yanze kuburana kuko ngo atemera urwo rukiko byabaye ngombwa ko abashinzwe umutekano baterura ku ngufu uyu mugabo w'imyaka 72 kuko yari yanangiye ko atari bwinjire mu cyumba kiburanisha Habré arashinjwa ibyaha by'ibasinyo ku muntu mu gihe yari president muri Chad birimo impfu z'abantu barenga 40,000 guhera mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1990 ubwo yakurwagwa ku butegetsi ku ngufu ubwo yinjizwaga mu rukiko Habré yavuze ko atemera urukiko bise Extraordinary African Chambers Hissène Habré yahungiye muri Senegal kuva mu mwaka wa 90 ubwo yarahiritswe ku butegetsi na president uriho ubu mu gihugu cya Chad Idriss Déby aramutse ahamwe n'ibyaha aregwa ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka 40 yose
Kuri uno munsi wa mbere president w'Ubufaransa François Hollande yavuze ko igihugu ciwe kigiye gutangura kugira kurungika indege ziperereza mu birere by'igihugu cya Syria mu gihe Ubufaransa bwiteguriye kwinjira mu runani rw'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya umugwi wa Islamic State indege z'Ubufaransa zari zisanzwe ziri mu kagwi k'ibihugu bigira ibitero byo mu kirere kuri Islamic State muri Iraq ariko kigiye kuba igihugu cya mbere c'uburengero bw'isi uretse Amerika kigiye kwifatanya n'ibindi bihugu mu kugira ibitero kuri Islamic State muri Syria President Hollande yavuze ati nasavye ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi guhera ejo ku munsi wejo indege z'Ubufaransa zotangura kugira iperereza mu birere by'igihugu cya Syria ati vyo bikadufasha kwitegurira gutera uwo mugwi wa Islamic State muri ico gihugu yamara President Hollande yamenyesheje ashimitse yuko atazorungika abasirikare bagwanira ku butaka muri Syria aho abasirikare ba leta ya Syria abaroberi n'imigwi y'abagwanyi bakorana na Al-Qaeda bariko baragwanira ubutaka.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turukiya yakoresheje indege z'intambara kugaba ibitero ku barwanyi b'abakurde nyuma yuko abo barwanyi barashe ku ngabo za Turukiya hafi y'umupaka uhuza Iraq na Iran. Igisirikare cyakoresheje indege zo mu bwoko bwa F4 na F6 kurasa ku birindiro by'ishyaka ry'abakurde bita PKK. Turukiya ivuga ko igitero cy'abakurde cyahitanye abasirikare bayo 16, abandi 6 barakomereka bikomeye. Icyo gitero cyanatumye Minisitiri w'Intebe Ahmed Davutoğlu acamo hagati uruzinduko yarimo mu mujyi wa Konya aho yari yagiye kureba umukino w'umupira w'amaguru. Perezida Recep Tayyip Erdogan yamaganye icyo gitero avuga ko abishwe bari mu gikorwa cyo gutegura za mine. Turukiya yari imaze iminsi itangije ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba za PKK zibarizwa mu majyepfo ya Turukiya no mu majyaruguru ya Iraq. Izo nyeshyamba zimaze imyaka myinshi zirwanya guverinoma ya Turukiya guhera mu mwaka w'1984. Izo ntambara zimaze guhitana abantu barenga 40,000. Turukiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bifata PKK nk'umutwe w'iterabwoba.
Insinzi y'impunzi zigenda ziva muri Syria n'ibindi bihugu bisinzikajwe n'intambara baja mu bihugu vya Buraya bitunze zishobora kugirira inyungu ubutunzi bw'igihugu c'Ubudagi n'ibindi bihugu vya Buraya. Ivyo bivugwa n'umuhinga wo ku kigo c'ubumenyi mu vyerekeye ubutunzi kw'isi, Jacob Kierkegaard wo kuri Patterson Institute for International Economics, avuga ko mu mwaka uheze ingenzi zigera ku miliyoni zinjiye Buraya mu mwaka uheze, naho nyene hakaba hinjiye muri uyu mwaka hakaba hamaze kwinjira 100,000,000. Kierkegaard avuga ko bisaba uburyo bwinshi kugira ibihugu bifashishe abo bantu imfungugwa, uburaro n'inyigisho z'ururimi, ariko benshi bagana baja mu Budagi, igihugu gitunze kandi gifise uburyo bwo kubakira. Hano i Washington DC, Kierkegaard agira ubushakashatsi ku vyerekeye ubutunzi hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu, akavuga ko Ubudagi n'ibihugu bimwe vya Buraya bifise abantu benshi bageze mu zabukuru, kandi ko ivyo bihugu bikeneye abakozi kugira babandanye bateza imbere ubutunzi bwabo. Avuga ko benshi muri izo ngenzi bakiri bato kandi ko bizera kuzoronka ubuzi muri ico gihugu. Kierkegaard akavuga ko kuri izo ngenzi nazo nyine zikaba kandi zizotanga ikori muri ivyo bihugu bizoba vyabakiriye. Kuri we avuga ko izo mpunzi kwinjira ari inyungu kuri ivyo bihugu.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radio Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni radio yacu, site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu byaga binini mu Burundi, umwaka uraheze ababikira batatu b'abataliyano bagandaguwe. Gushika ubu ubutungane bw'u Burundi ntiburashira ahabona abakoze ubwo bwicanyi. Inkuru ya Fidelite ishatse.
Ababikira bagandaguwe ku munsi wa mungu itariki 7 Nyakanga mwaka 2014. Mbe ninde yabishe, mbe amatohoza kuri ubwo bwicanyi agezehe. Ibyo bibazo twaye buri inyishu. Twatanguye kurondera usanzwe avugira Sentare na inyuzwanye Sibangiricenge, yatubwiye ko ari mu buruhuko ariyo bita konje mu Gifaransa. Tumusabye kuturangira uwo kwishura ibyo bibazo mu kibanza ciwe, yaturungitse muri parquet. Aho naho twaciye turondera Arcade nimubona sanzwe ari umushikiriza manza wa Meri ya Bujumbura, ari nayo isanzwe ifise urwo rubanza. Uyu nawe yaciye aturungika ku mushikiriza manza wa Repubulika Valentin Bagorikunda, nawe tukaba tutashoboye kumuronka. Naho biruko gushika ubu hari habikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi. Muri bo hari uwitwa Juvent Uwimana yari umukozi w'iperereza yiyemereye ko yishe abo babikira hari umakuru yaciye ku maradio RPA isangana na Bonesha FM itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2015 Jivandu Imana yarejeje giwe rya mbere itariki 3 z'ukwezi kwa kane mugasho mugiye yarahejeje gutahukanwa avuye mu tumwe bw'akazi mu mahanga duheruka Jivandu Imana yahindijwe iboherwe kuri rya mpimba ubundi mubagirizwa ubwo bwicanyi yitwa Christian Butoyi uyu nawe akaba yafashwe n'igipolisi ku munsi wa mbere itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2014 ubwo bwicanyi bwaraye bubaye ifatwa rya Christian Butoyi yarateye impari nyinshi aho umuryango wiwe ndetse no mu babanyi basanzwe bamuzi bemeza ko asanzwe afise ubumuga bwo mu mutwe abo rero batangazwa no kugene yokora ubwicanyi nk'ubwo itegeko rya parke Christian Butoyi yahavuye avanwe mu bihori kuri rya mpimba aho yasanzwe afungiwe ajyanwa mu bitaro byitaho afise ubumuga bwo mu mutwe kugira ngo bamusuzume ko vyukuri yo bagwaye mu mutwe canke ko yo bakomeye hari ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2015 Mu gihe umwaka uheze ubwo bwicanyi kuri aba bikira bubaye twashatse kumenya isuzumwa rya Christian Butoyi rigeze ubutwaye ibyo bitaro benshi bita kwa Rogent Furera Hippolyte Manirakiza yatubwiye ko hasabwa ibintu byinshi kugira ngo bashikeho bavuga ko umuntu agwaye canke akomeye
usuzuma yuko umuntu agwaye mu mutwe si ibintu byoroshye na gatoyi mu kugira wemeze yuko umuntu agwaye mu mutwe ni ibintu byinshi kogwa bishobora gukwihuta canke ibintu byihuta urumva ko ari ikintu kitoroshye na gatoyi nico gituma benshi bibaza gutwara TV ntituratebe rero tweye turacakora cyo dushobora nk'ibitaro ushobora kubabwira ubunyene ngo ragwa mu mutwe canke ngo ntagwaye mu mutwe turacari ko turakora ico gikorwa nihagira yuko dutora byose ibikenewe tuzoheza twandika ku rupapuro tuvuge tuti tubona ibya Christian bimeze gutya
Christian Butoyi ni hasa twagiye umuryango wiwe aho twavuganye na se atubwira yuko asanzwe azi kumwe na afisi ingwane y'umuga bwo mu mutwe byongeye ngo nabukuru Christostom ihasa rya Christian Butoyi ngo nawe nyina asanzwe afisi ubwo umuga bwo mu mutwe uyu muvyeyi rero asaba ubutungane kugira amatohoza bugashiraho intahishize
cyo mona cyari gikene nuko leta yunyarutse ajya amatohoza bohera kuri bajya abantu nyine bagiye barabyemera kuko babishe nk'umuntu amaze kwivugira ko yakoze ikintu hajya nyine hitohoza rikwiye guhera nibasanga Christian arimo koko ahanwe n'amategeko hanyuma yera kera agataha muhira kwibera aho basi nk'umusazi je nemeza kagwayo na wewe umusazi ntabona kamenyeka Christian ntabwe njya afise mu bikundi nahariya mu mpemba baravuze ko akuri impuzo yo kuri impuzo kagiye kwirigura tembere uri gusa ukomeye mu mutwe kandi namwe nyine barinze bemera kumujyana kwa Rogent babona ko ari umusazi
Muri abo bikira batubagandaguwe babiri muri bo ari bo Lucia Pulici w'imyaka 75 na Olga Rachet w'imyaka 83 bishwe bakerewe kuwa mu itariki 7 z'ukwezi kw'icenda isa 10 z'umuhingamo ubwira gatatu Bernadette w'imyaka 79 nawe yishwe mu ijoro ry'uwa mungu rishira uwa mbere ni ukuvuga hagati y'itariki 7 n'itariki 8 z'ukwezi kw'icenda umwaka 2014 i Bujumbura Fidelite yishatse ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Guverinoma y'u Rwanda yagejeje imbere y'Inteko Ishinga Amategeko umushinga w'itegeko ugamije kugena uburyo abazize Jenoside bose bashingurwa mu nzibutso za Jenoside zabugenewe. Ibivuze ko abari barashyinguwe mu marimbi bakwimurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Iryo tegeko rigamije kwimura imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwaka w'igihumbi 1994 yashyinguwe mu marimba asanzwe iyo mirambo igashyingurwa mu nzibutso zagenwe na leta minisitiri wacu Julienne wari uhagarariye guverinoma imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside yavuze ko hari bimwe byari mu itegeko ryagengaga inzibutso bitakigendanye n'igihe minisitiri wacu yasobanuye ko mu ntangiriro abantu bashyinguraga babo bigendanye n'ubushobozi bwari bw'icyo gihe ariko ubu bigomba guhinduka abazize jenoside bagashyingurwa mu rwibutso ruzwi rwemewe na leta
hari itegeko dufite ryarisanzweho rivuga amarimbi n'inzibutso kandi tukumva abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi bose bakwiye kuba mu nzibutso ntibabe mu marimbi aho rero hitwa amarimbi biterwa n'uko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi gushyingura imibiri yari hirya no hino mu gihugu byagiye bikorwa hashingiwe ku bushobozi bwari buhari ariko n'ibihe bitari byoroshye bikaba bisaba ko rero dusubira tukareba imiterere y'izo mva cyangwa amarimbi tugashyira iyo mibiri mu nzibutso koko ziha agaciro n'icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi muri ubwo buryo bigatuma hari imibiri yari yarashyinguwe yimurwa ikajyana mu nzibutso noneho zubatse ku buryo bwiza
itegeko risanzwe ryagengaga iby'inzibutso ririho kuva mu mwaka w'2008 depite Byabarumwanzi François Perezida wa komisiyo yo kurwanya jenoside mu nteko ishinga amategeko n'uburenganzira bwa muntu nawe yagarutse kuri icyo kibazo cy'uko ibihe byahindutse
biriya byo ku byo gutwika munzi yuko byavuzweho byinshi n'abanyarwanda kubera rya tegeko risanzwe twatoye rigenga amarimbi muri iryo tegeko havugwamo ko byemewe gutwika umubiri w'umuntu witabye imana ariko ntabwo ari tegeko itegeko izana kwizana biremewe ushaka ashobora kubikora ariko muri mu byerekeye imibiri y'abazize genocide ho mu mushinga w'itegeko kandi ndakeka kira gitegerezo zizagishyigikira harimo yuko byo bidashoboka
leta iteganya ko haba urwibutso rumwe muri buri karere ariko hari umwihariko zikaba zakwiyongera usibye gushyingura abazize genocide uyu mushinga w'itegeko uteganya uburyo n'imibiri idashyinguwe yagabanywa hagasigara mike yafatwa neza ikamara igihe kinini bwana Bizimana Jean Damascene uyobora komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide
hano muri CNG dufite umushinga wo byiburizo ngizo zo ku rwego rw'igihugu wo kubungabunga ibimenyetso birimo byerekana amateka ya genocide iriya mibiri ihari hari uburyo turiho duteganya bwo kuzayibika igihe kirekire ariko rongera mu murabizi imibiri hari myinshi ntabwo twayibika yose ngo bikunde kuri buri rwuzo twagiye tugena umubare w'imibiri yahasigara muri rusange tuzabika imibiri 2240 mu nzibutso z'igihugu kugira ngo bibe n'ibimenyetso abantu bashobora kujya baza bakarebaho
kugeza ubu nta mubare uragenwa w'inzibutso zigomba gusigara mu gihugu gusa ministri wacu yasobanuye komisiyo ko guverinoma iteganya ko ibyo gushyingura mu nzibutso zabugenewe bireba n'ibigo bitari ibya leta byagiye bishyingura nk'abari abakozi babyo mbere ya genocide
ariko izindi zihari nubwo ziri mu mutungo bwite w'izo nzego zazubatse ariko bigomba kubahiriza amategeko igihugu cyashyizeho hari n'izindi nzibutso ziri ku butaka bwahoze ari ubwa bihaye imana ariko bitewe n'imitere ya genocide yakorewe abatutsi uko yagenze aho ngaho muri izo nyubako cyangwa kuri ubwo butaka hakaba harashyizwe mu mutungo noneho wa leta ariko uyu munsi ni urwibutso rwo ku rwego rw'igihugu ntabwo bukiri ubutaka bwa kiliziya gatolika yigengaho
geze mu Rwanda haba ari urw'inzibutso zo mu bwoko butatu izo ku rwego rw'igihugu zigera kuri esheshatu izi zicungwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide inzibutso zo ku rwego rw'akarere ndetse n'inzibutso zubatse mu mahanga uyu mushinga w'itegeko uzakomeza kwigirwa muri komisiyo mbere y'uko ushyikirizwa inteko rusange kugira ngo iwemeze Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
turagushimiye Asumpta Kaboyi tugume mu Rwanda urukiko rukuru ruravuga ko rugiye gukora iperereza ku mpapuro z'uburwayi bw'umwunganizi wa Leon Mugesera mu rubanza aburanamo ibyaha bya genocide urukiko ruragaragara nk'urutewe amakenga n'impapuro zitangwa na Maître Jean-Félix Rudakemwa Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye
ubwo byari byitezwe ko Maître Jean-Félix Rudakemwa asobanura urukiko icyamuteye kutaboneka ngo yunganire Dr. Léon Mugesera mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide ababuranyi bombi batunguwe n'urupapuro rwa muganga rusobanura ko uyu munyamategeko Rudakemwa afite ikiruhuko cy'uburwayi kizamara iminsi 15 uyu akaba yari yabuze mu rukiko ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa munani uyu mwaka atabimenyesheje urukiko ataboneka no kuri telefone ngendanwa ye ibaruwa yashyikirijwe urukiko isobanura uburwayi bwa Maître Jean-Félix Rudakemwa ababuranyi Léon Mugesera n'ubushinjacyaha bagenerwa kopi bavuze ko bayiboneye mu rukiko barayihabwa babanza kuyisoma kwikubitira urego yabwiye umucamanza ko amategeko u Rwanda rugenderaho ndetse n'andi mpuzamahanga amwemerera kuburana yunganiwe mu mategeko ati igisigaye nuko twakwifuriza Maître Jean-Félix Rudakemwa akarwara ubukira naho ubundi ngo birababaje kandi biteye agahinda ubushinjacyaha bwari buhagarariwe na Madame Claudine Dushimimana asanga Léon Mugesera kuburana yunganiwe ari uburenganzira yemererwa n'amategeko ariko Madame Dushimimana asaba urukiko gukurikirana rukamenya ukuri kw'impapuro zizanwa na Maître Rudakemwa yavuze ko uburyo izo nyandiko zihora zizanwa mu rukiko zagaragaza ko Maître Rudakemwa ahora ari mu ijambo ry'Igifaransa maradif bivuze ko izo mpapuro zisobanura ko uyu munyamategeko ahora ari umuntu urwaye nyamara ngo yageze mu rukiko siko abagaragara n'amagambo Léon Mugesera atavuzeho byinshi ariko avuga ko kuba umuntu arwaye yatanze n'inyandiko ibigaragaza bidakwiye kujya kumukoraho iperereza bwana Antoine Muhima umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko aho bigeze hari amakuru amwe namwe urukiko rukeneye kubaza ku mpapuro z'uburwayi zitangwa n'ubwunganizi bwa Léon Mugesera urukiko ruvuga ko rusanga ibi bidindiza urubanza mu buryo bukabije uyu mucamanza avuga ko nihamara kumenyekana iby'izo nyandiko z'uburwayi azazifataho icyemezo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 habura iminsi 10 ngo ikiruhuko cy'uburwayi cya Maître Rudakemwa kirangire iyo ni nayo tariki urukiko ruzatangariza igihe iburanisha ritaha rizasubukurirwa Kuri Leo Mugesera asanga urukiko rutahita rufata umwanzuro nyirubwite atahibereye ngo agire nibyo yisobanuraho. Akavuga ko urukiko rwakamutegereje karangiza ikiruhuko cy'uburwayi. Ibi ku rukiko ngo hari ibyemezo bidasaba ko umucamanza yabifata impande zombi ziriho. Ufatiye ku gihuru rubanza rumaze bigaragara ko ibiruhuko by'uburwayi byasabwe na Maître Jean Félix Rudakemwa bingana n'iminsi 89 yo kuva kuri uyu wa mbere itarimo. Uru rubanza kandi rumaze kuburanishwa inshuro 84 rwasubitswe ku mpamvu 18 za Leo Mugesera, 15 muri zo zishingiye ku burwayi bw'uregwa. Ubushinjacyaha bukavuga ko gusubika uru rubanza kwa hato na hato bidindiza ubutabera kandi bwagombye gutangirwa ku gihe. Uyu ni Madame Claudine Dushimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza, ari nawe wasabye ko hakorwa iperereza.
Twebwe rero tugasanga ni ibintu bimaze kuba kenshi, ni ibintu bimaze gutuma urubanza rusubikwa inshuro nyinshi, tugasanga biteye ikibazo kuko ubutabera bwiza ni ubutabera butangiwe igihe. Iyo bwamaze gutinda muri mu Gifaransa buvuga ko ari ubutabera tunavuga ngo bwimanywe, dusanga rero bimaze kuba inshuro nyinshi kandi ingaruka zagize ni ibyo by'uko uko bizije urubanza rurasubikwa, tugasanga ariyo ngaruka gutinza urubanza. Ntabwo ari ikibazo cyo kurambirwa kuko ubushinjacyaha n'urwego rwubahiriza amategeko rugendera ku mategeko, mu gihe cyose amategeko yaba ariho akurikizwa ntabwo twagira ikibazo cyo kuvuga ngo turarambiwe.
Uru rubanza Leo Mugesera buranamo ibyaha bya Jenoside rurabura iminsi 10 gusa ngo rube rwujuje imyaka 3 rutangiye mu mizi. Ubushinjacyaha bwarangije gutanga abamushinja no kumusabira igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose, mu gihe we akivuga ko agifite abatangabuhamya basaga 50 bakwirakwiye hirya no hino ku isi, bamwe ngo yabuze n'ubushobozi bwo kubageraho ngo baze bamushinjure. Leo Mugesera yoherejwe na Canada mu 2012 arerwa ibyaha bya Jenoside bishingiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92, ni ijambo ubushinjacyaha umushinja ko yarivuze agambiriye gukangurira Abahutu kurimbura Abatutsi, uregwa nawe akavuga ko risobanurwa uko ritari kandi ryateshejwe umwimerere. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nyakubahwa, ndasabye ijambo.
Hora, numa bangaho.
Ndasabye ijambo. Erega ndafite icyo mvuga.
Oya, nta jambo ngaho. Wewe ugira uvuge turabizi. Ntabyuba kuvuga.
None si muri demokrasi amunye ijambo. Sindi umunyapolitike.
Ninde ahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga. Abanyagihugu ko batakwizeye, ugomba kubanyaga ubutegetsi.
Ngo ngwiki? Abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi. Mutaduhaye ijambo. Tuzoryiha.
Eh? None demokrasi nakajagaye ngo muzokwiha ijambo, muzobikora bibakore, mudukome tubakomeretse.
Ari ibyo muzohiga duhigure, muzobumba tumena, mubake dusambure.
Murahirahira tuzobereka ingene intama yambagwa uturusha abanywanyi.
Muhaguruka duhaguruke, mwiruke twiruke, akazoruta kandi kakamire. Murabona?
Yemwe gaya we, ndumiwe. Umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mw'abantu. Oya, n'ukuri demokrasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo. Mw'abanyapolitike nimuhane ijambo, muvugane umutima munda, muvuge ivyubaka igihugu.
Ako nakamo mutewe na studio ijambo, igisata cyo kumenyesha amakuru cha Search for Common Ground Burundi.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika arabandanya. Kuri uyu wa gatanu heze, umushingantahe Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi yarahagaritswe ku kibuga cy'indege ciza Ventaine i Buruseli mu Bubiligi. Umushingantahe Ntibantunganya hakaba abaye umwe mu bantu bamaze iminsi bafatwa bari mu ngendo zabo mu bihugu vya Buraya kubera bari ku rutonde rwatanzwe n'igihugu cy'u Burundi kuri polisi mpuzamakungu bita Interpol. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuhanuzi mukuru w'igihugu Willy Nyamitwe ku mpamvu umushingantahe Ntibantunganya yahagaritswe. Umushingantahe Nyamitwe avuga ko ifatwa rya Ntibantunganya ryabaye nko kwihenda.
Nibaza yuko atari kuri urwo rutonde bishobora kuba byarashitse, bishobora kuba ari nko kwihenda, kandi nk'uko mubivuze murabona ko yahagaritswe akanya gato agaca ari kuba kugira ngo arengane, kuko murazi yuko ari umukenguzamateka akongera akaba ari mu bigeze kuyobora kino gihugu. Nibaza rero yuko kwabaye nko kwihenda hanyuma bishobora kosorwa.
Inomero yiwe yoba yashitse kuri urwo rutonde gute canke byagenze gute kugira ngo izo nimero bazitiranye n'izindi nimero z'abantu bohagarikwa?
aha mu biro by'umukuru igihugu ntabyo twomenye ingene byagenze mugabo ukwihenda ko birashobora gushika ugasanga barihenze ku nimero nimero bakurikiranye ugasanga sizo bakurikiranye mugabo iciza igihambaye nuko byace bikosorwa atakironekara
muri rusangi abahurikiye mwishyirahamwe Senare de baridoga ko leta y'u Burundi iriko irabatoteza ikaba iriko irabatera ingorane aho batembereye hose ayo makuru niyo
oya oya namba kuko leta y'u Burundi ntirikirakurikirana yishyirahamwe ritabaho icyo kintu cya Kinarede ntikibaho hano mu Burundi ntacyo tubuze ntacyo twemera rero nicyo ntawe gikurikirana nk'uko mugabo ko hoba hariho abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi ibyo nibisanzwe kuko murazi neza yuko muri kahise kari hagufi habayeho ushaka gutembagaza inzego zishyiriho n'abanyagihugu murazi yuko hariho ingendo z'ubwishanyi guturira amazu guturira imiduga vyabayeho ivyo vyose rero bituma ubutungane bushobora gukurikirana abantu umwe ku gatwe kiwe ariko ko bwokurikirana umuntu ngo nuko ari muri icyo kintu cya Knared nibaza yuko tutaranakimenya tana kamaro atanico vyofasha ubundi n'abarundi
abari ku rugo rutonde rw'abantu bashobora guhagarikwa n'abapolisi Interpol runganiki murashaka kuducira ku mayanga
mu biro by'umukuru w'igihugu ntitwovuga ngo ni nanaka mugabo muri rusange murazi neza yuko hariho abagirizwa ko bagerageje guhirika ubutegetsi hanyuma bagaca bahunga abo rero iyo ariko aragendagenda hirya no hino leta y'u Burundi n'ubutungane bw'u Burundi birafise uburenganzira bwo gusaba yuko igipolisi mpuzamakungu Interpol canke n'ivyo bihugu nyene abagenderamwo bashobora gufasha Burundi mu gushobora kubahagarika kugira ngo bashobore gushikanwa imbere y'ubutungane je rero nibisanzwe kandi ntibikorwa mu Burundi gusa bikorwa ku isi yose
hari abanywanyi b'iryo shirahamwe batari bake bamaze guhagarikwa ku bibanza by'indege bitandukanye ariko mu nyuma bakarikurwa ivyo byoba bifite insiguro
niyo nyene murumva yuko ari abantu ku gatwe kabo sico kintu bagiye kwiyegereza ku nshitwa ku Kinarede sico ahubwo n'abantu umwe wese ku gatwe kiwe ubwo wese bivanye n'ivyo n'amabi yakoreye abarundi no Burundi arashobora gukurikiranwa mugabo sico kintu citwa Kinarede nubwo abakirimo biyemeje yuko bazoza gusesa amaraso mu gihugu cy'u Burundi niyaza yuko abakurikiranwa bakurikiranwa ubwo wese ku izina ry'iyo no gatwe kiwe
Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru wa president Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze cyane nawe
Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri uno munsi wa mbere perezida w'Ubufaransa François Hollande yavuze ko igihugu cyiwe kigiye gutangura kugira iperereza mu birere by'igihugu cya Syria mu gihe Ubufaransa bwiteguriye kwinjira mu runani rw'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya umugwi wa Islamic State
Idakar mu gihugu cya Senegal Hissène Habré wahoze ari perezida wa Chad kuri uyu wa mbere yagejejwe imbere y'urukiko ku ngufu nyuma yuko yanze kuburana kuko ngo atemera urukiko byabaye ngombwa ko abashinzwe umutekano bamuterura ku ngufu uyu mugabo w'imyaka 72 kuko yari yanangiye ko atari bwinjire mu cyumba kiburanisha
Kierkegaard umushakashatsi agira ubushakashatsi ku byerekeye ubutunzi hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu avuga ko ubudagi n'ibihugu bimwe bimwe bya Buraya bifise abantu benshi bageze mu zabukuru kandi ko mu impunzi insinzi zigenda zirinjira Buraya ari inyungu kuri bimwe muri ivyo bihugu
Turukiya yakoresheje indege z'intambara kugaba ibitero ku barwanyi b'abakurude nyuma yuko abo barwanyi barashe ku ngabo za Turukiya hafi y'umupaka uhuza Iraq na Iran Shuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye naha birangiriye tuboneyeho kandi rakanya ko gushimira injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Elvin Sangano wadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Itangishaka nanjye ndabashimiye cyane kubona mwateramanye natwe kuri uno mugoroba mugira umugoroba mwiza mwakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.